Hasta la victoria siempre Ugwaruka turu Burundi bw'uno munsi turu Burundi bw'ejo Nimba twe turu Burundi bw'ejo Abana bacu ni Burundi bwa hirya y'ejo Ukombozi Honorable
Marengo Records
Hasta Victoria Ayeyo Nitwe tera imbere ibwirizwa dutandukanya Tuguha akazi kubera izuru gusa Tukwizere ko ushoboye kubera izuru gusa Kandi akazi k'izuru ari biseru no guhema Karanti pusa ngwiri izuru futa Sosanti pusa ngwiri izuru futa Dushaka kandi pusa y'abatama mu bikogwa Ni sosanti pusa y'abajene mu bikogwa Abakurambere bazi inzira ariko ntibazi kwiruka Nati ntituzinzira ariko turazi kwiruka Twese turi ku kivi ni ho Burundi bwubakwa akubuka ibikogwa niko kubaka kazoza niyo mbona kazoza niyacu niyacu gwaruka iyo demi sosante nitwe tuzoba tukibasha agakoni ko mu busaza n'ugacya mu busaza ugacyu uyu munsi ufite ingufu zo kugacya dukore nka buca mfa twirinde ibidusamaza twe turi mu bikogwa dukwiriye gushyigikirwa naho mfise umutahe muto nanje ndi mu bikogwa naho ndandaza ibiyoba
nanje ndi mu bikogwa
naho je ndandaza magi Nao jenda dazi vyama
Nanje ndi mubikogwa
Fati visuma nibi nebge polisi ndi mubikogwa Aba dandaza bashasha tusabikori gufutwa Duha meza tatu changu mwaka woku yubaka Igihugu gitezi mbere naba dandaza bashasha Uwanga gakura abagumu tavuba
Ugwaruka turakubu na kazoza Akubu na kazoza Aratumesha yuko turaba kazoza Kusa abo abashaka kudusinziriza
Haguka, haguka, haguka
Waruka
Kanguka, kanguka, kanguka
Waruka
Yuka, yuka, yuka
Waruka
Kukivi, kukivi, zinduka
Waruka
Amasaha yongeze kuwa makinga na wamotare Kukora masaha make bigwiza nubu shomeri Ehera bakubera kazi gahera kare Okugwiza umwimbo wagwiza abana mu turere Ama moto amabajaji nituyasuzugure Tuyahe n'uruhusha rwo gushika muri vire Kwanza zitwara abantu ku mahera make kandi zitwara benshi ku gitoro gike abana umwe barabara nabo bigisha imyuga dusha gutera imbere nabo nitwo basiga n'ingorane yapayeje nabo barayishaka imigambi iri mu mutwe naho batazi kwandika abajene bahunze bahunguke kugira ngo ubuhungiro barimwo nibumire inguvu zabo ahubwo bahunguke bakorere igihugu cyabo bagifise inguvu batarahora amaraso ugwaruka turi nk'inzo twinjire no mu ntwaro Kuko nta wakinye macha tigeza kora sporo Ubu turashushe ejo tuzoba ibiporo Niwibuka ishuka bukeye utifuse mu ijoro Igisagara kiratose kubw'amosozi y'abapangayi Inzu zirazimbye nk'umukazana w'ibwami Baduzi ibiciro ngo haraduzi dorare Nawe wubatse inzu ikiri kuri bibiri Uyikubita karangi ukayiduza kabiri Dukeneye ihinduka mu byigwa by'amashuri Abana baraciga ibihimba by'ibihori Bari gufuma bigisha igitigiri cy'ibihori Bihaza inkoko bazitunze babaha amadiri Ahubwo twigisha ubuvuzi twiga ubukomisiyoneri Ntitwiga gukora imiti kandi turaba dogiteri Baradusuzuguje mu kwandika histoire Wavumbuye Tanganyika n'umuntu muzungu Livingstone yebagabo none basogokuru bari bahumye kugira ngo Tanganyika yagutse nibayibone ko numva yavumbuwe n'umuzungu Livingstone ko dukeneye idorare n'amahera ava hanze simwikawa gusa na YouTube ironse lisanse abanyimpano bo guza umwimbu w'amadorare ubwo bugenegene bwo tuma dutera imbere
waruka turakubona kazoza Akubuna kazoza Aratumesha yuko turaba kazoza Kusa abo Abashaka kudusinziriza
Haguka, haguka, haguka
Waruka
Kanguka, kanguka, kanguka
Waruka
Yuka, yuka, yuka
Waruka
Kukivi, kukivi, zinduka
Waruka 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 Waruka
So agari kumudiho gato ibi byose atagitoro ni kibazo igihugu idafite igitoro ni nk'umuko atagira ipantaro hasta la victoria siempre